Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri Beneza nshuti mwese turi kumwe muri kumwe na Federica Nkurikije ikaze mwese rero mu kiganiro mwisanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kwigenekezo rya 2022 kwezi kwindwi umuhari mape Burundi buhire Mouvement d'Action Patriotique warandikiye ambasaderi baserukira igihugu cya Peru mu ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abandi bategetsi bose baserukira ibihugu byabo muri iryo shyirahamwe. Uwimenyekanisha kandi ushikiriza amakenga ufise ku bibazo vya politike umutekano hamwe n'ubutunzi mu Burundi ugasaba kuyo mutegetsi aserukira igihugu cari ishinzwe ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu muri icyo gihe asaba inama mpuzamakungu ijejwe akanama mpuzamakungu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo zikomeye zotuma leta y'u Burundi yemera guhagarika amatora iriko irategura atekanijwe mu mwaka w'2022. Vyongeye uyu muhari urashikiriza ibintu uvuga ko vyofasha Urundi kuva mu bibazo vya politike muri ivyo hakaba harimwo guhagarika gutegura amatora yo mu mwaka w'2022, gushinga leta imfata kibanza kugira ibiganiro n'abandi banyapolitike bose, kwemera kw'inteko mpuzamakungu zicungera umutekano zirungikwa mu Burundi, gufata ingingo z'umutahe wo kunagura utunzi rugufasha abanyagihugu. Umuhari map ushikirije ivyo vyifuza mu gihe igikorwa cyo gutegura amatora gishitse kuri mu Burundi hamwe no mu gihe imigambwe itandukanye mu Burundi iriko iritegurira ayo matora. Mu kiganiro cy'umunsi twatumiye abashinga ntaye bagiye guca hirya nino ivyo vyifuzo vy'umuhari map. Ubwa mbere na mbere turi kumwe na André Nikwigize akaba ari vice president umuhari map. Mwiriwe neza mushika ntaye André Nikwigize.
Mwiriwe neza Fredy Nkurikije, murakoze kuba mwantumiye muri iki kiganiro.
Murakoze gushima, murakomeye ngaho.
Yego turakomeye neza, murakoze.
Turaba turi kumukanira umushinga ntari turiko turarondera muri aka kanya, telefone ntiraboneka aho tumuboronkera turababwira, tukaba rero tugiye gutangura. Eka umushinga ntahe André Nikwigize, ibintu musavye umushinga ntahe André Nikwigize, mwabisavye mwisunze iki muri iki gihe imigambwe itari mike mu Burundi irimwo imigambwe itavuga rumwe na leta, eka iri kwitegurira amatora, eka nunani senari de rutavuga rumwe na leta rukaba rwo rusaba ko rutavuga ko ivyo ku matora toba, ahubwo rukaba ruvuga ko vyiza rwo banza kuyaganira ko na leta y'u Burundi ivyo vyimvira vyabaje mu gute.
Yego murakoze gose kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Nagira ubwa mbere na mbere munyemereye, nagira ntangure ku izina rya Mape Burundi buhire, ndamutsa abarundi bose aho bari ababa mu Burundi canke mu nkambi z'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda, muri Congo, muri Kenya no muri Uganda. Turazi yuko ubuzima bw'impunzi butoroshe, tukaramutsa n'abarundi bose aho bari hose mu mihingo myinshi y'isi. Turazi ko bakurikira iki kiganiro c'Ijwi rya Amerika, tukabashimira cyane cyane nuko n'ibyiyumviro bahora baduterera mu biganiro tugira mu maradiyo atandukanye canke mu byo twandika, turiko turubaka tugerageza kubaka Uburundi bushasha. Hanyuma nk'uko mubivuze mu ntangamarara, nibyo Mape Burundi buhire yarandikiye mukuru w'inama nshinga agashinzwe umutekano ku isi ariyo Conseil de Sécurité des Nations Unies turandikira kandi nibindi bihugu nibihugu byo mu karere gahanura bibe n'u Burundi turandikira umwe bwa ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika nibindi bihugu bicuditse n'u Burundi tubabwira izo mpungenge nubwo badufise mu gihe icyo ubutegetsi bwita amatora mu 2022 byoba utikuki kubera turafise ibimenyetso byinshi bituma tubona yuko aya matora atazoba meza ahubwo arimo ingorane nyinshi ashobora no kuba no gutuma Uburundi busubira inyuma cyane mu bintu by'ubwicanyi ubwa mbere nuko atamahoro atamutekano biriho mu Burundi murabizi nta munsi wijana mutumbise abantu bishwe nta munsi wijana mutumbise abantu bakubiswe nta munsi wijana mutumbise abantu bajanye mu babohero ibyo byose bazira ibyiyumviro byabo bazira yuko badashigikiye umugambi uri ku butegetsi cyangwa badashigikiye ibyo abashinzwe umutekano babagirira ico ni ca mbere ica kabiri muradi ko kugira haba amatora hateza kuba imigambwe muradi ko imigambwe myinshi yatandukanye bayisanzaje bayicamwe
imigambwe ariko ni kugize imigambwe iri mu Burundi harimo imigambwe itavugamwe na leta yose iriteguriye ayo matora
yego me ntitubyanze ko yitegura ayo matora mugabo ni bimwe byo kuvuga ngo iyo migambwe igiye kuba nk'imperekeza kuko ntishobora kujya mu matora
imperekeza kubera amajwi yoronka make cyane kubera
bashingiro batateguye ntishobora kujya mu matora ku ibwirizwa rigenga amatora batateguye ntiteza kujya mu matora mu gihe amasezerano ya Arusha basinye iyo migambwe yasinye bayasambuye batabagishije n'inama none iyo migambwe yobije igiye matora ayahe nico kibazo turiko turibaza
abanyamigambwe mushikanahe Andre ni kwigize bari mu Burundi boba bazi ibibazo byo mu Burundi kurusha mwebwe muri hanze uko siko mubibona
oya turabizi kuko turabikurikirana abantu bicwa ku munsi sagasheshwa rumuri abantu bahohoterwa sagaseseshwa rumuri kandi n'amashirahamwe mpuzamakungu amaraporo yatanze menshi ntiwovuga ko bari kubabeshera Uburundi ko hari amahoro ntiwovuga ko abantu 500,000 byahunze bari hanze y'igihugu boba bahunze amahoro boba bahunze umutekano boba bahunze iterambere ibyo rero sindabyumva ingene bovuga ngo bagiye mu matora kandi ibyo byose bitaraja mu nzira ngo tuvuga tuti ubu igihambaye mu Burundi samatora igihambaye ni kubanza bakagarukana amahoro ni kubanza bakagarukana amasezerano bumvikanye ko bakavuga igituma bayahinduye ni kubanza bakagarukana abarundi bagasubiza imitima mu nda kugira baje mu matora bamerewe neza
kubwanya mu matora yo ntajyari
nico dusaba tuvuga tuti nibashireho babanze bahagarika amatora nta ubizi bazumvikana imigambwe n'amashira n'imihari ihara ya politike izokumvikana ivuga ati twebwe reka tubande duhagarika amatora dushireho inzego mfata kibanza izo nzego mfata kibanza zitegura amatora asukuye adakumira ari mu myaka ibiri ari mu myaka itatu ariko ibyo byose hanyuma bagarukane impunzi erega n'izo mpunzi zahunze ntizahunze amahoro ntizahunze umutekano ntizahunze amajyambere zirakeneye kujya mu matora nazo nyine abagwizatunga barahunze abanyapolitiki benshi barahunze kubera iki batubaza ngo barindire abo bose bagaruke hanyuma bategura amatora hano bumvikane demokrasi bashaka gushiraho iyariyo demokrasi imeze gute
Andre ni kwigize umuhari map ufise ivyumviro bisane ivyumviro cyane rwose vy'imigambwe ya politique mwamuse umugambi kugira umugambwe ya politique
muri iki gihe nibaza ko ibihe ntibiragera yuko uba umugambi wa politike kuko turazi ko dufise ibyiyumviro nk'ibyo byo kunagura Uburundi dufise ibyiyumviro byo kuhindura imigendo y'Uburundi tumazemo imyaka 50 uwo mugambwe ntibazowemera ariko turazi yuko uwo muhari turiko turakora kugira nihagera uwo muhari uje ushike mu Burundi nibaza ko atari kera cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na François. Miriwe neza François.
Miriwe neza.
Miriwe muri hinga François.
Njyewe ndi mu gihugu cya Tanzania muri komine ya Gakonko.
Yego, akandi kazina ninde?
Nam.
Akandi kazina ninde?
Ndikumana François.
Ndikumana, murafise ikibazo murafise cy'umviro turiko tuvuga cyane cyane ku vyiyumviro kandi byifuzo byashikirijwe n'umuhari mushasha w'Abarundi MAP. No kuvuga Mouvement d'Action Patriotique.
Ndiyo. Ego icyo navuga icyumviro umuhari mushasha MAP watanze yuko hagarika amatora y'umviro mu Burundi. Ni navuga cyari cyumviro cyiza cyane kuko uraziye aho ibintu bigeze mu Burundi. Aba navuga yuko mu by'ukuri demokrasi ku migambo atavuga rumwe uko navuga cyo bikwiye mu by'ukuri amakungu ko yasabye amakungu yoraba ikaraba kugene yofasha abo batavuga rumwe na leta mu byumviro bifuza kugira ngo amatora y'2020 azobe mu mwigegembyo umuntu azotore yisanzuye kuko biraboneka yuko mu mwaka w'2020 amatora azoba mu Burundi mu by'ukuri ashobora kutaba mu mwisanzuro nta demokarasi izoba ihari uravye ubugene ubu abatavuga rumwe na leta imigambwe iriko iriko irakora kuri navuga ati ya kisoni mu gihugu kivuga ko kifite demokarasi.
Murakoze François Likubana, mushana Andre nikwigize mushana François asanu shike icyumvira cyanyu ariko nashaka ndababaze hasigaye gihe gitoye cyane ngose kugira ngo ayo matora atunganywe mbega akizera ko ikete mwanditse rizoronka inyishu ku bibazo byose mwashikirije kanganike.
Akizero murakoze kuri ico kibazo kandi nashaka no kubanza gushimira intererano umushinga ntawe François Ndikumana yaduhaye ari muri Tanzania. Abarundi benshi niko bavyumvira bariyumvira yuko aya matora ashobora ateza guhagarara kuko nta mwisanzuro urimo, nta mahoro arimo, nta mutekano urimo. Kugira rero ibi bintu bishoboke n'abarundi bose bateza kubifata nkankama nibaje mu matora babona yuko ari amatora azobashira mu kaga nibaje mu matora babona yuko ari amatora bagiye guherekeza gusa niyo migambwe yose ivuga ngo izoja mu matora ntije mu matora kugira bakwize ibanga ryo gutora nibarindire amatora abanza ategugwe neza abarundi bose bayategure kuko hari ibibazo byinshi tudashobora kuvuga ngo tumare. Urabona nk'ubu Burundi ibihugu byose byabohariye ivomo uhereye ku bihugu bihana imbibe uhereye ku bihugu byahora bifasha Burundi imfashanyo baragabanuye ku bice birenga 40%. Hanyuma izo mpunzi nazo zirakeneye nazo nyine kuza mu matora abo bagwizatungo barakeneye kuza mu matora bayafashe abo banyapolitike bari hanze barakeneye gutaha bafashe ibyo rero abarundi bose bateza kubyumva ko ari umugambi wabo bateza kuvuga ati nimwumvirize abo bantu ibyo bavuga. Urabizi ko kuva na kera hamye hari abashinga ntahe iyo abantu batumvikanye baratuma ko bashinga ntahe bakabatatura kandi ndazi ko mu Burundi hari abashinga ntahe naho batabumvira nibumviriza abashingana nibahaguruke babwe bati nyabuna reka kugira gukoresha amatora atacazomara atacazomarira barundi atazobakura mu bukene atazobakura mu bwoba atazobakura gukubitwa ibyo rero
ko bikeneye andre ni kwigize ko umuhari wanyu witwa mouvement d'action patriotique hari abantu bashaka kwibaza ati ko mwavuze ikibazo cy'imfashanyo mbere kuki umuhari wanyu udakora kugira ngo izo mfashanyo zigaruke ni kuki umuhari wanyu atangingo zigaragara urafata zerekeye ukuntu impunzi zotahuka abo mwobabwirike
nibaze ko tumaze kubivuga muravye nki inyandiko nyinshi tumaze gusohora twaravuze aho map ihagaze kuri ibyo byose byerekeye impunzi bidushobora kubwira impunzi ngo nimutahe baza mu muriro ndabamaze gutaha muri hazi ingene byabagendeye barakubiswe abadapfuye basubira inyuma birukanga basubira inyuma mu nkambi
ariko uriko hariho abanyapolitike benshi batahutse mushana ya Andre
ikugize mufashe impunzi kandi bagira bati none dufashe impunzi kandi ibyo twasabye bitarakoga nibaza ko twobanza tukaraba ingene uburundi bwo kurikiza ibyo amakungu yasabye kugira umurundi wese ahari abwire amakungu ati nyabuna fasha uburundi kugira busubire bwogorore busubire ku murongo busubire mu mirimo yabo ariko ubu nibaza ko bigoye kuko nta urabona n'umushinga ntaye mukapa yashatse gufasha abarundi kugira bumvikane byaramunaniye aratanga imihoho mu gihe uburundi umugambo uri ku butegetsi udashaka yuko aba yumvikana n'abandi nabo batavuga rumwe nibaza ko ubu gushika ubu bigoye kugira tubone ingene twokogorora
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Elise Elisa mwiriwe neza muri hega Elisa murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo
yego icyumviro mfite ni kubona
duga ku ijambo turakumva
icyumviro ndabona ko mu Burundi ikigoye cyane kubera itumva ko bigoye ndabona amahagurutse yose ntacyo Burundi harimo agiye mu ngiro hariyo ibihugu bimwe na bimwe bikiri byitozaho nkare bibiri bushinwa n'uburusiya cyane simbona yuko ushobora gutorera ikigo cy'u Burundi kandi mu Burundi ikibazo gihari kirahari nk'uko wabivuze kizindeshe cy'ubukene n'icy'umutekano kirahari nawe umubonye nta mutekano uzateye imbere muri icyo kintu cy'umwuka niyo mpamvu mvuga yuko ahubwo bakikije izindi nzira ngira ngo bocamo n'ahandi ho inzira zawe simbona wapita kigenda kubera byose bigutera utwatsi ntabyo mbona bashyira mu ngiro kubera ariko ndabibona byose ngiyo yuko hari ibindi cyabuze kwinjirira niyo yoyo nimbona hamaze imyaka imwe bavuga ngo nibyaho ibiciko nyine gushana yakorera abantu nyine kubera ko mbona bashyira mu ngiro niyo tuzi ko umuntu rero umuntu abigenza kuri umuntu abigenza kubera igishoso gishaka ko kurinda kubera uko abategetsi bavuga amatora ameze kuri iki ngingo n'uburyo yasigaye byarakomeye niko ndabyumva
Murakoze Elisa telefone yawe ntihari kwivuga neza cyane rwose ariko icyingura mushikirije nuko inzego za ONU zasabwe ibitari bike bikaba bitashoboye gushirwa mu ngiro icyo nshaka kibazo twabaza mushikira ntahe Andre ni kwigize inyingo mwafataniyihe mu gihe ikete mwanditse ikabyo mwasabye byose bitokumvirwa
nibyo nariko murakoze cyane kuri icyo cyumviro ndashimirana n'uwo mutumire n'uwo yahamagaye Elisa yaduhamagaye akavuga ati kuva kera ibyiyumviro byose byashikirijwe ni nta na kimwe cyagizwe none mwebwe mufise nawuti none mufise icyizere kihe kugira ibyo mwashikirije bije mu nzira ni twebwe muri mape cyimbiro cya mbere nuko ibibazo by'u Burundi bizotorega umushiti n'abarundi ubwabo barashobora gusaba imfashanyo mugabo batanguye ariyo batanguye bagiye imbere bakerekana inzira nziza bashaka ko ibyo byose bicamo kuko niyo demokrasi twe dushaka ko dushaka demokrasi y'abanyagihugu ntidushaka demokrasi y'abategetsi babwira abanyagihugu ibyo bateza kugira dushaka demokrasi iva hasi umunyagihugu ati wewe uri kuntwara nabi nibaguhindure cyangwa turaguhindura wewe twe dushaka guca haa nimudufashe duca murabona ko n'ubu ibiganiro ataho byashitse bari bagerageje kubera abanyapolitike kumbure ntibari bafise ingufu zikwiye zo kuvuga ati twebwe ngibi ibyo dushaka gushikako nguyu umugambi wacu dushaka gushikako nimudufashe cyanke tubwire guverinoma ubutegetsi buri Bujumbura bubyemere twebwe mu kwandikira abo bose ni kugira bamenye ikibazo cy'u Burundi bamenye aho ingorane ziri bamenye no mu byo bavuga bamenye bazomenye ingene bahanura guverinoma y'u Burundi
ivyo mwasabye mushya nahe andere ni kwigize subwa mbere bisabwe
bazogikemura
subwa mbere bisabwe ikindi kibazo mwashikirije nuko mwifuza ko ba leta yifata kibanza hari murazi ko hariho nabavuga ko ama leta yifata kibanza ari ama leta nkuko bavyita yamagaburanyama iyo mu leta yifata kibanza iwanyu yo yifashe gute iyo musaba
sinzi abavuga leta zifata kibanza ko ari amagaburanyama kubera bazi ingene byabaye muri kahise ku Burundi ibyo mapi saba ivuga ati bishobotse nibarabe abantu babahinga atari no muri politiki abariho batwara ubwo rwego rw'imfata kibanza kugira bishobore abari muri politiki bakinjure babise iyo mfata kibanza iyo leta y'imfata kibanza ikore hano abanyapolitike nabo bagerageze basubire kumvikana hagati yabo bashireho inzego zibereye igihugu nibaza ko ni si ibintu subwa mbere biba muri Afrika byarabaye mu bindi bihugu byinshi kandi biragenda neza atangorane biva ku kugene babona izo leta fata kibanza zishizweho
mwebwe mwifuza ko
leta fata kibanza y'abahinga atari n'abanyapolitiki
Andre dikwigize mwifuza ko leta yatowe n'abanyagihugu ihindurwa hakaba leta y'imfata kibanza
No, leta yatowe n'abanyagihugu ibyo byo ntitwisubiremo kuko kuva muri 2015 murazi ko leta yagiyeho ku nguvu ntitwovuga ko yatowe n'abanyagihugu kandi iyo nayo iyo leta iriho nayo izoheza ikiringo muri 2020 2020 niho tubona yuko aho kuja kwihutira amatora atacazomarira abarundi bo banza bakiha akanya gatoya kuko hari ibibazo byinshi twavuze ibyo gutahukana impunzi twavuze ibyo kugarukana amahoro twavuze n'ibindi byo guhindura abo bantu bahohotera abanyagihugu ariko turakeneye kumvikana ibi bintu tumazemo imyaka 50 none tuzobyamamo gushika ryari turashaka kubaka ubundi Burundi bushasha turagabana bacu n'abuzukuru bacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hije ujya Amerika turi kumwe na Marashi mwiriwe neza
iwe
muri hega Marashi
ndimo
buhungiro murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe
buhungiro
hehe
mu Rwanda
duga ku ijambo kibazo cy'imvira
icambere ho mbande gushimira uwo mutumire ko yemeye akitaba ariko sinzi kumbura kuko bari ku kutamenya amakuru cyane bivanye naho umuntu abari ariko bwa mbere wo nimba atoba yarabivuze cyangwa ashobora kuba yarabivuze sindabyumve ngira ndamusabe niba urafate nk'amasegonda 30 adusigurire mapu yavuye hehe irimo bande iyobowe nande kumbure kugira ngo dutahukigwe mbere ntibyaba ngombwa twamusaba yuko ari busige adresse yiwe ku ntufu mutora kuko uyu munsi abantu twaye dufise ibyiyumviro nk'ibyo byiwe natwe tubona ko amatora uko bigenda kose atoshoboka mu gihe abarundi turi hanze twahunze munsi badashaka ko dutaka natwe tumva ibintu bimeze neza tugataha twotora ariko uyu munsi bikaba bidashoboka rero tukamusaba adresse kugira ngo kumure iyo mapuna ni mara kumenyekana ituje imbere hanyuma izo byiyumviro byabo bihure n'ivyacu turabiko byogira akamaro kuberako murabona ko siwe wa mbere atanguye avuga gucyo aziyongera ku bandi babitanguye kuvuga bwa mbere ariko nabo babitanguye nabo baracitse intego uyu munsi aribo twita abaridere bacu rero tamusaba ko adusigurira neza mapu akanasigana adresse ziyo kugira ngo dukorere hamwe murakoze
marashi mu kanya umushana he Andre ni kwigize aragira ica kugira ariko ndabona na telefone yiwe isani cise mu kanya reka tube turafata abandi benywa nyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuela mwiriwe neza Emmanuel matwumva eka na telefone ya Emmanuel mbona isani yagiye Idrissa mwiriwe neza
neza
muri hega Idrissa
indiana w'ikigali ni karuruma
yego me
ndaje kugushimira ku mutumo gwadutumiriye
yego
ndumva afite inyombero nziza ku barundi bose abo nyamwibariza ngo ku barundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze izo nyigisho zireba bose ko twumvishe ari inyigisho nziza kandi abarundi bari hanze byinshi cyane hafi muri Afurika ndetse no ku isi hose baba basaba ko abarundi bagira amahoro kandi bashaka no guhuriza hamwe kugira ngo amatora azagende neza we abona ingufu z'amatora uyu mwaka zifashe gute urubyiruko bitwara gute muri ayo matora
murakoze Idrissa umushana he Andre ni kwigize telefone yanyu isani yari yacitse ariko reka tugusubire mu kibazo cyabajijwe na Marashi yari yasabye ko mwamubwira abari mu gyoshira hamwe rya nyuma pe reka n'ukuntu mwari tanguye mu kanya gato cyane rwose yasaba na adresse ariko ico ni kibazo mwebwe muza ku reka nimwe ingingo nimwe muza kwifata duga kwijambo rero umusubize bwa mename Marashi ikamuce muja muduga no kwijambo kandi mushikirize icyumviro cyashikijwe na Idrissa mugire icyo mu kivuze ko
yego murakoze cyane nashaka kubanza gushimira abo babiri batereye ibyimviro nibaza ko ari ibyimviro byiza kucerekeye ingene mu hari map wavutse ingene iyo wavuye ntarinze kuvuga menshi kuko nashaka kubabwira ko dufise urubuga rwa internet bashobora kurabira ko ibintu byose iyo byavuye ni www.map.burundi.org aho rero mushobora gusangayo ingene muhari watanguye ingene iyo wavuye ariko majambo make ico novuga nuko numuhari ugizwe n'abarundi b'imihingo yose cyane cyane abarundi batigize baja mu bintu bya politike mbere ariko bababajwe n'ingene niyi Burundi buri kuburaja muri iki gihe bakagira bati none ubu nibwo Burundi tuzoraga abana n'abuzu ku rubacu reka rero tuje hamwe dufatanye abarundi bose kuko dutangura uwo muhari twaraterereje ibyiyumvira abarundi abarundi isinzi baraduterera ibyiyumviro baravuga ati mwoyigira gute uwo mugambi ni mwiza ariko mwowongeramwo ibi n'ibi gushikaho itariki 12 z'ukwa 4 k'uyu mwaka tushiraho uwo muhari kandi urimo abarundi benshi b'imihingo yose aba muri Amerika aba muri Australia bari mu Burayi aba ni Burundi harimo benshi ubu rero turiko turaba ingene twokubaka uwo muhari tugashiraho ibyiyumviro tukabandanya twubaka ibyiyumviro twaterewe n'abanywanyi kugira twubake turabe uburundi bwe ingene buzuba bumeze ejo uvuga Idrissa nawe avuga ati ingufu z'amatora n'izihe twabivuze tubitangura aya matora abaye ubwa mbere ntacazomarira abanyagihugu ntacazomarira abarundi ntacazobakura mu bukene cyane cyane ibyo ibimenyetso dufise nuko ashobora kuba mabi gose abantu bagasubiranamwo bakicana.
Andre nikwigize hari abantu batari bake bavuga ko abantu ikamashira hamwe imigambwe idashaka amatora yo mu 2020 ari imigambwe ibona ko ataco ishobora gukuramwo ko atabanywanye fise ico co bari kibazo namwe mufise mu hari mapa
buhi oya mapa ikishaka ntirikiragwanira imyanya nka myanya mapa irikiragwanira mu Burundi gira ati twe turashaka Burundi bwiza turashaka Burundi butosoye turashaka Burundi buvanamwo injyane tumaze mu myaka 50 irenga 50 turimwo bamwe bavuga ko ari ingorane z'amoko abandi bati no z'amoko ni intwaro mbi abandi bati ni byose bifatanye ibyo rero dushaka abantu abanyamigambwe n'abarundi bose ko twoje hamwe tukuba ku bundi Burundi ufisi yindi sura.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Egide mwiriwe neza.
Ndabumva
muri hehe Egide?
Jina Mahoro.
Muri hehe?
Jina Mahoro, ndi mu ntara ya Gitega.
Yego, tugakwi ijambo ikibazo cy'imviro.
Ego, je narifite agatererano nagomba guhereza uwo mugabo cyangwa umushingantahe arongoye umuhari map tuziyashikiriza avuga yuko asaba leta y'u Burundi mu rwandiko yandikiyeho ni yuko leta y'u Burundi yahagarika igikorwa bigenda gutegura amatora mu kwezi kuheze kuko mu kwezi kw'indwi umujyi w'igihugu ugeze gutunganya amatora seni warahamagaje inama uratumira amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki kugira ngo ararire hamwe ingene yumushiraho bokorana mu bijyanye n'ibikorwa byo gutunganya amatora neza hamwe no kuyacungera. Rero kuba umuhari uhari utakorera mu gihugu ngira n'uburenganzira bwiwe, ariko nibaza yuko ibibazo bijyanye no gutegura amatora boheza ngira rimwe na rimwe bakadorarara bakabivugana mu gihugu ugeze gutegura amatora seni. Hama ikindi nacu w'umurundi akunda Burundi agakunda n'abarundi arazi igihugu iyo kitagiye mu matora ingorane zica kigira tugira igihugu kidafise inzego igihugu kitafise imigambi kujya mu matora ni gutora kadoza k'igihugu. Rero mugihe nimba aba ari hanze cyangwa ibivana n'abahagaze no mu gihugu birashobora kuba hagazeho kuvuga yuko amatora leta itari kuyatunganya neza na yari gufata akavuga ati seni wewe bahagiroje ibyari n'ibyo amatora ngo urwandiko turarutoye amanenge nibyo tubona amatora ariko arategurwa twibona kwandikira oni ko hari ikintu oni nizo kidufasha kiza kirekire turazirikana injyane iri gucagiye kiracamwo oni yari ngaho Burundi abarundi twaricanye oni yari ngaho uko yakabaye turakuzi ibihugu bibanyi byabaye mu Rwanda byabaye biriko biraba mu gihugu cya Congo byose birahanze tubonye umuntu ariko aravuga yuko yandikiye oni nta nyishu nta muti mwiza uzoza kugira icyorere
intane
ziri mu gihugu kugira ngo icyorere iterambere ry'igihugu. Nicyo gituma ndamusaba yuko nimba uwo muhari yaravukije kandi n'ibyufize ibyumviro byiza kuba umuntu afite ibyumviro nawe n'uburenganzira bwiwe nawe uzane mu gihugu ukore barabe ko ku by'ukuri uri kurakora uharanira iterambere ry'igihugu. Uko umuntu aho tugeze tugeze mu Burundi umuntu ariko aravuga yuko boreka gutunganya amatora tukabaho tukajya mu gihugu kitavize institution numva yuko tuba turiko turaja inyuma tuba turiko turasubira muri ya
myaka mushyantahe Andre nikwigize inyishu za ku bibazo Egide ashikirije duga ku ijambo mu kanya gato.
Yego, murakoze cyane. Ndashimiye Egide ku kibazo yabajije kandi n'ibibazo ni kibazo benshi babaza bati none mwebwe ko ibintu bigeze kure canke ati oni ntacizobamarira ntacizomara ntacizoja guhindura nibyo ibyo byose turabizi mugabo ibyo tuvuga tuti ayo matora baye hazoba ingorane ayo matora baye nta migambwe yuzuye iri kirakora nta migambwe izokora imyitozo nta migambwe izoja kugira kampanye tuti nta nzira ikirasa reka turindire gatoyi tuje hamwe twese abarundi bose baje hamwe bategure amatora meza kuko hariho akorodarusha kubera iki akorodarusha bayikuye nuko bafise imigambwe ashaka gushikako kubera iki bakuyeho ibyirizwa shingiro byari byateguwe rivuye muri akorodarusha nuko hari ibyinyegeje inyuma rero reka nta kindi je mvuga nti abarundi bonyene nibarabe ibikwiye bagira ati twebwe turabona yuko aya matora adashobora kuba meza
abo barundi muvuga mushane Andre ni kwigize nibo batoye ibyo bwirizwa shingiro muravyibuka abarundi nibo batoye ibyo bwirizwa shingiro
ni nabo batoye amasezerano ya Arusha nibo batoye ibyirizwa shingiro byo muri 2025 ni nabo batoye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ariko ibyo byose ubutegetsi buriho bushobora burabihindura uko bushatse murazi ko abanyagihugu rimwe na rimwe babashira ku gitsure bagatora ibyo nta ni ibintu bizwi ubu rero nibaza ko abantu sugutora igihambaye sugutora no kuraba dutora imigambi ni imigambi yiye kuko dutora imigambi nta migambi turiko turabona ibana abantu mu bukene nta migambi turiko turabona ibana abantu mu bwoba nta migambi turiko turabona
abanyagihugu umushyaka n'andere ni kwigize ntawo wafata kivunga ngo babatere igitsure aho utari kurubahiriza abarundi abakandi abarundi ariwo muzotora muzokenera ko amajwi tubibutse inshuti mwese ko muri abandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Joseph miliyoni neza
Mirwe Frederic Nkundikije.
Mirwe Munihega Josepha.
Ni muri Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego me akandi kazina ninde?
Bigirimana Joseph.
Bigirimana tuga ku ijambo kibazo cy'imvuriro turiko tuvuga cyane cyane ku muhari mushasha n'ivyimvuriro washikirije mwikete wandikiye abatetsi bawe.
Mubanze mu ndamukirira umutumire wo mu shinga ntahe.
Mwiriwe Joseph, mwiriwe Joseph, ndakuramukije.
Mukomere mukomere.
Yego murakoze.
Mfite utubazo tubiri two kubabaza ku bijyanye n'uwo muhari wanyu mwashinze. Burya bajya baca umugani ngo mitono muri bikeri ntiyabujije umuhumyi kuvoma ese. Kuri ya kete mwanditse musaba ko bahagarika amatora ari yagiye kuba mu Burundi muri uyu mwaka uzaba 2020 ese icyifuzo cyanyu nikiramuka kitubahirijwe mwumva mwiteguye gukora iki akabazo ka kabiri burya nibyo kuko muri demokarasi kutavuga rumwe nibyo biranga demokarasi kuko nyakuri ariko iyo atabayemo kwihangana usanga ibintu bishobora kuyangara bitewe n'uko buri umwe abyumva ukwiwe none ese ni hatavamo kwihangana mubona ababashyigikiye ko ayo matora ataba n'abashyigikiye ko ayo matora yaba umubare mwinshi nuba ku ruhande
ndabona telefone ya Joseph Bigirimana isa n'icitsa ariko kibazo cha kabiri asa n'uwari ya kibajije reka Andre nikugize tuguhe akanya wishure ivyo bibazo mu kanya kihuta cane gose
yego murakoze gose kandi ndashimiye na Joseph ku kibazo yabajije nibaza ko niko bizogenda n'ubundi naho tuvuga yuko amatora yarakufi guhagarara mu gihe tiri Bujumbura idashaka kuyahagarika ntazohagarara mu gihe abanyamigambwe batasabye ngo bahagarika amatora ntazohagarara mu gihe abarundi badasabye ko amatora ahagarara ntazohagarara nico gituma rero tugira tuti ntaco nayo matora niyaba tuzoraba ibizoba nyuma mugabo twe dushaka yuko abarundi bumva yuko ibyo ari byo byose hakeneye yuko twuba ku bundi Burundi utanywa amacakubiri kuko amatora twarayagize kuva kera twaragize amatora Burundi bwaragize amatora kuva muri 1961 bwaragize amatora hanyuma basubira gutora muri 1993 baratoye ibihumbi 2005 10 na 15 baratoye ariko abarundi nta mahoro bafise gushika n'uno munsi baricana barangazwa reka rero yicarire
inyishu ku kibazo cha kabiri avuga ko igitigiri cy'abashigikiye ku matora abana badashigikiye amatora kingana n'iki kubwanyo mu kivuga ko iki dugakurira mu mukanya gato cyane rwose
ego abashigikiye amatora sinibaza ko ari benshi kuko abarundi benshi nka bose barabona yuko aya matora atacazo bazanira gishashi sinovuga ngo nta rusansuma twagize mugabo abo tuvugana baravuga ko batayashigikiye mugabo atakikundi bashobora kugira
ariko
kuko hari igitsure cya leta
abo muvugana nibo bake ivyo birazwe
niko muyimvira mugabo urabye nibyo bavuga ku maradio canke ahandi hose abarundi benshi barashigikiye uko aya matora atogigwa mugabo abari hanze bo bashigikiye ko nta matora bashigikiye abari mu gihugu nabo barashigikiye kubera ari gitsura ibyo rero ntitubitebeze kuko turabizi ingene bigenda n'ibyirizwa shingiro ingene byatowe n'ibyirizwa riraba amatora ingene byatowe n'ibintu urumva byateguwe n'ubutegetsi nuko biteza kumera nico gituma rero dukwiye kubireka ibyo ayo matora zoba ntituhakanye ko atazoba mugabo twe twifuza yuko atoba
tubibutse inshuti mwese ko muri murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ezekiel mwiriwe neza Ezekiel muratwumva numva telefone ya Ezekiel isa ni ya icitse gatoyi reka tuje kwa Gaspar mwiriwe neza
Hello
Gaspar muratwumva
Nyenda kumva
muri hehe
mujye gusurwanda
mura kandi kazi na ninde
nitwa Wiringimana Gaspar
Wiringimana ikibazo cy'imvira tugakwijambo tuko tuvuga cyane cyane ku muhari mushasha map Burundi buhire
mbo no kuvuga ngo igitekerezo natanga ku bigendanye n'icyo mugenzi wacu ari haravuga nuko nibura umuntu yashyigikira ko mu Burundi amatora agomba kuba y'umukuru w'igihugu bikaba ngombwa ko igihugu kiba gifite demokarasi kandi bajya nta kwiharira igihugu cyangwa gukora wayobora uri umuntu umwe ugomba n'abandi bakayobora ariko icyo nabashimira cyo ni kubwo kuba natwe mubasha kuduha ijambo nk'abaturage tukagira inama dutanga ariko twumva ko nibura cyangwa agiye kumvimbanwa mu Burundi haba nk'amatora kugira ngo demokarasi nyine igaragare ko ihari
murakoze Gaspar Mushena ya Andre Nikwigize icyimviro cya Gaspar avuga ko hakwiye kuba amatora kugira ngo demokarasi itsimbatare icyimviro cyo kiratandukanye n'ibyimviro mwashikirije
muri map Burundi buhire dushigikiye amatora mugabe dushigikiye amatora ari mu mahoro dushigikiye amatora adakumira dushigikiye amatora ashingiye ku migambi iterambere ibyo rero mu gihe bitahari mu gihe tutabona amahoro mu gihe tutabona umutekano mu gihe tubona yuko hari abantu bahejwe inyuma y'igihugu batazoza muri ayo matora tuvuga tuti reka nabo nyene barafite uburenganzira bwo kujya mu matora reka tubanze tubagarukane bajye mu matora hanyuma tugire amatora meza nayo matora amapfa Burundi turazi demokarasi ko ijana n'amatora turayashigikiye ariko amatora atari imperekeza atari abantu baza bagashira inuze ijwi mu isanduku ritagira ico rivuze niko tubibona muri map
ibintu mwashikirije mu byo musaba n'ibintu harimo ku inteko mpuzamakungu zirongi kwa Burundi ico ni cyumviro eka ni icyifuzo cyashikirijwe n'amashyirahamwe amwamwe atari make araheze igihe icyo cyiyumviro ntacu ika ntaho cagi akizero ko mwebwe mu muhari map Burundi buhire inama mpuzamakungu jeje umutekano ushobora kumvira n'igihe kandi icyo kibazo cyarigeze kwigwa.
Ego me murakoze Fredi, nibyo icyo kibazo cyakera kandi ni n'abasirikare mpuzamakungu barigeze kuza mu Burundi murabizi barafasha kubungabunga umutekano. Mugabo izo nteko dusaba ni mu gihe buba bemeye ibyo twasabye imbere, ni mu gihe buba bemeye yuko amatora bayahagarika, ni mu gihe buba bemeye yuko abanyapolitike bari hanze bataha bafise amahoro yuko umutekano wabo uzobucunzwe, ni gihe abahunze bari mu nkambi bazoba batashe bakaba bafise ababacungira umutekano. Mu gihe ibyo byose rero bitagizwe ntitubona icyo boza gukora, ariko mu gihe ibyo byemewe kuko bagira bati nk'impunzi bagira bati abantu batwirukanye baduhungishije sibo boducungira umutekano, reka dusaba abandi bodufasha twizeye kandi barahari birashoboka, ariko ni mu gihe ibyo byose biri imbere twavuze byo byemewe.
Mwavuze ikibazo cy'impunzi zikiri hanze, nivyo impunzi zitari nke kanyinshi cyane rwose zacari hanze, ariko ntimwavuze n'impunzi zimaze gutahuka, mwavuze ibihugu byafashe ibihano, ariko ntimwigeze muvuga ku gihugu cy'Ubufaransa nk'akarorero naco nyene gisa n'icyasubiye kunga imigenderanire ihagaze ku butunzi. Ivyo bintu muri mape mwavyakiriye gute?
Murakoze Frederic, ibyo bintu twarabyumvise kandi twarandikiye Perezida w'Ubufaransa tumubwira yuko tudasobanukirwa ukugene Ubufaransa bushobora kugira gusubiza intuzeye gufashanya n'Uburundi mu gihe Ubufaransa buri mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, kandi iryo shyirahamwe rikaba ryarafashe ibihano byo guhagarika by'agateganyo bya imfashanyo bafasha Uburundi. Ariko nibaza ko niyaba ari ibyo turabona ingene bigenda, ariko niyaba ari ibyo nibaza ko Ubufaransa buzoba bwahemukiye ibihugu bari kumwe mu ishyirahamwe rya Buraya. Nta igihugu ni igihugu cigenga, ntidushobora guhindura ibyo bashize ko baramaze kuvuga ko bazosubira gutangura gufashanya n'ubundi nta ngorane. Mugabo twaramwandikiye Perezida Macron turindiye ko twishura tumubwira impungenge dufise kuri ico kintu cyo gusubira gufasha Uburundi, kuko ibihano ni byinshi. Ibihano amashyirahamwe mpuzamakungu yaratanze amaraporo, ayo maraporo ariko arigwa nuze Tribunal International iragira amatohoza. Ibyo byose rero bituma twibaza noneho icyo gihugu coba gifashe umugambi wo gusubira gufasha Uburundi coba ari mu ndero twobyumva kandi twobushigikira, ariko gufasha abasirikare, gufasha ubushikiranganji bwo kurwana bwo kwivuna abansi kandi tuzi
gufasha abanyagihugu si ibintu bibanezera muri mapa
sa
gufasha abanyagihugu kuva mu bukene,
gufasha abanyagihugu mu butunzi, gufasha abanyagihugu mu ndero. Mugabo hariho inzitizi mu gihe izofashanya tuzi ko zidazoshikira abanyagihugu, mu gihe izofashanya tuzi ko igice kinini yakijya mu mifuko y'abategetsi, tugira tuti reka tubanze dushire ibintu ku murongo hanyuma imfashanyo zizoza tuzi ko zijya gufasha abanyagihugu, tuzi ko zifasha abantu kuva mu bukene.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi nyakumiriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Gerard mwiriwe neza.
Ndo murakomeye ku kijya Amerika.
Turaho muri hega je ha.
Yego ndamukirije mutumire.
Yego arakumva muri hehe?
Niriwe. Ni Burundi.
Akandi kazi na ninde?
Aragazina.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
ama mnakoze kumpa no murongo cyege cyo iyo mapu ari cyabuko warunge wayishyuka numvise byarikashikiriza yuko batoye imbabo ibintu by'itudezi bakomba mu Burundi bakomba yuko ibintu byose bigenda bigirane nasomye kuri intu ze tegito mwatanze kuri Facebook muntu ndabona yuko abo bantu bashakirwa umutekano yuko hoba kujya hari kino cya Sabo Kusho parce que bavuga yuko bo muri 2020 ibintu by'amatora ngo yugize inyuma nashaka kumubaza kuko urabona bihugu byose jene bafite nk'amakinga yuko bafite nk'ibintu reserve des etrangers parce que usanga bafite inyungu zabo bagomba gushyikako kuko nimbago bituze nimba Ufaransa bwavuze ati burokotiwe akotibiwe aye de reputation burundese parce que ubona Ufaransa yuko ibyo bintu bikenewe muri education meme ndare domaine armé ivyo kintu twasubona yuko cindo natanze izi mbere ni n'abandi boza bariyongera kugira ngo Burundi bujamo kuko muri kino gihe cya none tubona yuko Burundi ari igihugu gikenye mu bindi kidafite de revenu umunyagihugu kugira ngo afungure gatatu ku munsi etrarma c'est pourquoi alors je voudrais être très moins possible et après à d'autres pays étrangers parmi les européens
mu kirundi vuga mu kirundi cyane vuga mu kirundi abatwumviriza bumviriza mu kirundi cyane mugiza mungane menshi mu gifaransa ntibasubira kubategera
kugira ngo ibihugu byafashe igihugu batira igihugu Burundi
duga ku ijambo turakumva sozera
kugira ngo nabo nyine bazi turakubaza iyo mapu tavuze yuko ngo batashobora gusubira mu mutekano aba larume burundese abantu batabize ikuri nibaze ubaka igihugu kugira ngo muri kazeza mire jene tubona ati note kaha bari kigiye igihugu neze
bitunze ego me reka abahinyisho kuri ibyo bibazo moshia nahe Gerard ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Eric muriwe neza Eric mwatwumva
ego ndabumva cyane
muri hehe
Nikada tawudumbura.
Nakandi kazira ninde? Duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato.
Ego. Nzaba kwande kwa mutsimi kumile.
Ni yarakumva duga ku ijambo.
Mwiriwe Eric.
Ibiye, ego kibazo cyanze cyane na cyakanda be umutsimi n'imba. Cyikwa bakoze kibicera aba generalize kubanya bibi bose. Ndabona neza ko hamwe ye talarundi babamo bibi bwo patibi hano ariho ibyo bipuje bigiye cyo cyikwa n'cyikwa kirebe rero kandi bihagaze ngahambe gano none bakemeye ko abantu baba mu Burundi babanza gukora kugira ibyipuje bwo bari hanze bityo bijya mu ngiro cyane ibyo bashaka ko biba ku bantu bari ngaha mu gihugu ni bimwe bita interesi periode ya nasiyo cyangwa n'inyungu z'umuntu bwite ejo murakoze
murakoze Eric mushana Andre nikwigize ikibazo cha Eric n'ikibazo cha Gerard bisa n'ibibazo bisa go duga ku ijambo inyisho kuri ivyo bibazo mukanya gato cyane
murakoze Fredine ibaza ko ibazo nka byose nayo na projeje yo nayo na byishuye ntitugwanya amatora ndongeye kubivuga ntitugwanya mapu Burundi buhire ntigwanya amatora ishaka amatora ari mu mahoro ibyo rero kandi abantu bari muri mato muzo kuyihweze abantu baje kugwanira imyanya ya politike abantu barondera ibibanza benshi barafise akazi kabatunze ariko bababajwe n'ingene Burundi buri ko bugenda mu kaga buri ko bugera ahantu hatemba ica kabiri rero nashaka kuvuga nti twese turashaka yuko Burundi buba bwiza ni nacyo gituma mapu Burundi buhire abari muri mapu Burundi buhire bariko barategura nirashe yo suiza Burundi ku murongo ibyo rero mu gihe abarundi batabona ibyo barimo ubuzima babamo butabuse niba bababona butababaje ibyo ntacho ntitudatwihenze muga niba babona ko ubuzima babamo bubabaje nibaza ko boza tugafashanya mu migambi dufitse tukaja hamwe na leta iri ku butegetsi tukayifasha kugira imigambi irashe ije mu ngiro hanyuma nabo bazungu bafasha nabo batofasha abarundi bagiye hamwe barashobora kugera ku ntambwe iboneka hanyuma nagira meraheze kumyibutsa umwibutsa umwe tugendera ko muri mapu Burundi buhire twawuhawe na umupatori w'umunyamerika yitwa Martin Luther King Jr. aho yavuga ati dutegerezwa kwiga kubana nk'abavandimwe bitabaye ibyo naho tuzopfa twese nk'imihimbiri ubona umwibutsa Martin Luther King yari kubwira abanyamerika
yego be
ubundi umwibutsa wa kabiri n'uw'abarundi bavuga bati kananira abagabo ntiyimye reka rero tukumbure iyo myibutsa uko ari ibiri tuyifate nka nkama hanyuma tuyigendere turabe ko ibyo turiko turavuga ibyo mapi kiravuga ari byiza cyangwa atari byiza murakoze
tubibutse inshuti mwese reka muri kumara abandanya kumiza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ezekiel niyo neza
n'amahoro
muri higa ya Ezekiel murafisi kibazo murafisi cyo mu biro duga ku jambo mukanya gato ufise akanya kari munsi y'umunotumwe
yego mbo jena maze kubona abakandida mu muhari konzi ni ari yarwana ufite inkoho y'uko kugira ngo mu muhari bani bigwani cyo bibaye gute andi nyato ushikiriza no uko kuvuga barundi
munda tuyi hamwe murakoze Ezekiel sozera
murakoze
mushana he andre nikwigize cyumviro n'ivyumviro vya Ezekiel
arakoze Ezekiel
yabaza niba mufite ibigwanisho
mu migambi nini mu migabo n'imigambi ya mapu Burundi buhire na namudosanga ivuga yuko ifashe inkoho igiye kugwanya leta ibirimo mu migambi yayo mugabo irahanura abarundi irahanura leta kugira turabe ingene twukuba ku bundi Burundi ikindi kibazo cya kabiri ntacyo numvise muramba barira sindi kumwe mu bamwacu
yavuze ko mu Burundi abarundi bafatanye mu nda n'icyumvira shikije
niba bafatanye mu nda niba bari hamwe ibyo twibaza ko nta kindi twobivuga ko ariko twirebwa amakuru dufise nuko abarundi bagowe babate kuko none amaraporo turonka y'abantu bapfa ku munsi bababesha cyane
akabazo kanyuma imbere y'uko dusozera mushya ntahe Andre nikwigize umuhari ko twabivuze urunani rw'imigambwe rutavuga mu leta SNLD Google uvuga ko rwiteguye kuja mu matora mwibwe mukavuga ko aya matora adakwiye kuba ariko rukavuga ko mu gihe mubanza kwaganira ko nuvuga ko ivyimbiro vyanyu bishikikiwe nabande mu gihe batavuga rumwe na leta badafise intumbero yanyu
ego twarumvise ko hari bamwe bariko barimvira gutaha ivyo n'uburenganzira bwabo bw'imigambo mugabo hari nabandi rero bavuga yuko atari ibyo ari urukuru batabanje kumvikana na leta ngo bavugane ico botaha gukora
iki kibazo cy'amatora cyane
alors nibaza ko rero twebwe muri mapu Burundi buhire turubahiriza imigambi y'indi y'andi mashaka
ndabona
y'indi mihari
mushi anahe andre kwigize ndabona ikiganiro kizokibandanya akanya gasana katujanye twari twatumiye abandi bashinga ntahe batashobye gushika ngaha muri kiganiro kwira bagize ingorane za nyuma ariko turagushimiye cyane rwose mushi anahe andre kwigize ko vyumviro ka n'ivyifuzo vy'umuhari map Burundi buhire turashimiye namwe nshuti mwese mwakwikiranye ikiganiro tutibagiye ingenieur adufashe mu byabwizuma na fatukarara yadufashe kwigiranya ikiganiro mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.